kubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda mukumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri FM 88 n'ibice 3 ya radio Ishuti ya Bose. Muri kumwe na Fidèle Niyongabo umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umupfasoni Ngozi Okonjo Iweala wo muri Nigeria yatowe icyese ku munsi wa mbere kuyobora ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ubucuruzi Organisation Mondiale du Commerce mu Gifaransa OMC mu ncamake canke World Trade Organization mu Cyongereza mu ncamake WTO. Ngozi Okonjo Iweala w'imyaka 66 y'amavuko abaye umuyobozi mukuru wa gatandatu w'iryo shyirahamwe OMC kuva rishinzwe mu mwaka w'igihumbi 1995. Yanditse amateka yo kuba abaye umufasoni wa mbere n'umunyafurika wa mbere muri icyo kibanza. Azotangura imirimo yiwe ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu gutaha. Kiringo ciwe kizorangira ku itariki ya 31 y'ukwezi k'umunani mu mwaka w'2025, ariko gishobora kongerezwa. Ishyirahamwe OMC rigizwe n'ibihugu 164 rigizwe gutatura amatati mu bijyanye n'ubucuruzi hagati yavyo. Ifise icicaro gikuru I Geneve mu gihugu c'Ubuswisi. Akimara gutorwa n'abanywanyi b'ishyirahamwe OMC bose uko bakabaye, Madame Okonjo Iweala yashikirije ijambo akoresheje ubuhinga bwa video, avuga ko ibibazo vya mbere azokwihutira ari inkurikizi mbi z'ikiza cya corona ku butunzi n'amagara y'abanyagihugu baba ku isi. Uretse ivyo yamara, azoba afise n'akazi gakomeye ku guhangana n'amatati menshi atera yiyongera mu bucuruzi hagati y'ibihugu bitandukanye, cyane cyane ibihugu by'ibihangange bibiri vya mbere ku isi arivyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa, n'ibibazo by'ibihugu bishaka kuba nyamwigendako. Madame Ngozi Okonjo Iweala yari umwe mu bakandida didindwi. Asubiriye Roberto Azevedo akomoka mu gihugu cya Brazil avuye mu mabanga yiwe ku gushaka kwiwe mu kwezi k'umunani kurangiye umwaka umwe imbere y'uko ikiringo ciwe kirangira. Okonjo Iweala atowe kandi inyuma ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden atangarije ko amushigikiye. Uwo yasubiriye Donald Trump we yari yatangaje ko atamushaka. Ngozi Okonjo Iweala afise ubwenegihugu bubiri, ubwa Nigeria n'ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mirimo yakoze, Madame Okonjo Iweala yabaye umushikiranganji ajejwe ikigega n'uw'imigenderanire n'amakungu wa Nigeria. Yakoze kandi imyaka 25 mu ibanki y'isi yose, aza mu kibanza cya kabiri mu buyobozi bukuru bw'iyo banki. Yize vyerekeye ubutunzi muri kaminuza irangiranwa ya Harvard muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro muri Sanga twatumiye umushingantahe Zenon Chainzo, umuhinga mpanuzi wa jambo mu bibazo vya politiki, ubutunzi n'iterambere ari mu gisagara cya Toronto mu gihugu cya Canada. Lionel Demesha yigisha ivyerekeye ubucuruzi mu makungu, yigisha kuri kaminuza ya International Alliance University mu gisagara cya San Diego muri Leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuganira ku igenwa ry'umufasoni Ngozi Okonjo Iweala mu mabanga yo kuyobora ishyirahamwe OMC, ivyo amakungu amwiteze ko na cyane cyane akarere ka Afurika hamwe n'ibibazo ashobora guhangana navyo. Batumire mbanje kubaramutsa.
Amahoro neza.
Amahoro neza.
Ntanguje kumushinga ntahe Zenon Chainzo, igenwa ry'umupfasoni akomoka muri Nigeria Ngozi Okonjo Iweala kuyobora ishyirahamwe OMC rijejwe ubudandaji ku isi bivuze iki? Muribona gute?
Bivuze ibintu byinshi. N'ubutumwa bukomeye butanzwe ku isi muri rusange, rutanzwe muri Afurika. Twibukanye ijambo ejo bundi umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ati akazoza kacu iri Paris de l'Europe akazoza kacu ni muri Afrika iryo nasanze ari jambo rishasha ari ubutumwa bushasha ukumva umukuru w'igihugu nk'ubufaransa murakizi murabazi agira ati akazoza kacu kari muri Afrika avuge byo none heraba umukenyezi w'umunyafrika kazi jewe mbere nahoze ngira ngo yitirirwa igisagara cy'Ingozi yitwa Ngozi nagize ati uyu muntu aturuka Ingozi iwacu nuko iyo ngingo murabona ingene ibintu bije kandi bije neza igituma avuga ko ari ubutumwa bukomeye ni ukuvuga ubu abantu babonye ko ku isi nzima umwirabure avuka ku mwirabure ariko akarenguka bakamugomwa mu makungu ibi ni bishasha ku isi ku banyafurika no ku banyafurika kazi
nawe Lionel Mesha igenwa ry'umupfasoni mwajyakiye gute muribona gute rivuzike
ego igenwa ry'umupfasoni Ngozi Okonjo Iweala ni igenwa ryiza cyane ryaradushimishije cyane rwose kuko nk'uko wabimenyesheje nuko yaranguye ibikorwa bikomeye cyane aho yaciye hose yaba mu gihugu cyo cya Nigeria canke ku isi yose nko mu banki y'isi yose akazi yakoze eka no muri African Union yarafashije hamwe n'ubu muri iki kiza cya COVID-19 yari mu runani rwitwa Gavi rufasha kushikiriza incanco no gufasha kugwanya COVID-19 yarimo muri urunani rwa Gavi hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu y'amagara y'abantu mu mugambi bise COVAX urumva n'umuntu yakoze yaranguye ibintu bikomeye cyane kandi urumva arateye iteka Afrika arateye iteka Amerika arateye iteka isi yose ku byo yaranguye n'ahageze naho rero ubu igikorwa agiye kurangura cyo kuyobora ishyirahamwe ry'ubucuruzi
n'umupfasoni wa mbere kandi niwe munyafrika wa mbere ayoboye iryo shyirahamwe mushinga ntaje none cyanzi mubibona gute niye siguro bifise
insiguro bifise kuri jewe irigenwa ryiwe risigura ibintu bikuru bikuru bibiri risigura ko ari igihe cyiza cyo kubona ko ibintu byahindutse buhoro buhoro ariko noneho ubu byahindutse rwose hariho ku isi yose nzima ibintu byahindutse imigenderanire hagati y'ibihugu bigize isi imigenderanire hagati y'abantu bagize isi isanamu yahindutse ubu isi igiye kurusha uko yahora kuba imwe dusangiye imwe ndetse tungana imwe ndetse umuntu kirangiranwa abakirangiranwa kucyo amaze yamaze ashobora kumara ubu biriko biraboneka n'ubwa mbere bigaragara ku isi yose cyo gituma navuze nti n'ubutumwa bukomeye bigaragara ku isi yose ko ibintu byahindutse abantu bahinduye ibyiyumviro bagiye mu nzira yo kuraba umuntu ntibamwitirire urukoba rwiwe arera arirabura mfite mu buryo kubera ko yera ndeko uyu kubera ko yirabura oya ibintu byahindutse aho byahindutse cyane cyane naha ubu batoye uwo mukenyezi munyafurika kazi kugira ngo bamushinge amabanga akomeye mu gihe kidasanzwe gikomeye bagize bati uyu niwe yodufasha kujabuka ruvyironza rwuzuye icyo nicyo bamutoreye n'ubutumwa kuri we n'ubutumwa kuri twese n'ubutumwa ku mukenyezi wese wo muri Afrika
murakoze Lionel atowe mu gihe hari ibibazo byinshi amakunga ahanganye nabyo ikibazo gikuru cyane muri iki gihe sico cyonyine mbwa nico kihutirwa cyane icyerekeye ikiza cy'umugera wa corona akaba avuga ko agishize mu hejuru ku isonga ry'ibibazo azotangurira ko bazogerageza gutuma ibihugu bifite uburyo bitigungira ko ivyerekeye incandago mu gukingira abanyagihugu bavyo mu gihe ibihugu bikenye byotegezwa kurindira mu bihe bya vuba biraboneka ko ibihugu bitari bike byagerageje ibyo bihugu bikomakomeye kubuza ko incandago zikoregwa muri ibyo bihugu zirungikwa hanze y'ibyo bihugu ko kazi kazomworohera kuko biribonekeza ko ibihugu bikomakomeye byashyizeho izo ncandago bishaka kubanza guhera ku banyagihugu babyo ariko baravuga ko abantu bose ku isi badakinga ibihugu byose bitaronse uburyo bwo gukingira abanyagihugu babyo atagihugu na kimwe kizokumva ko gifite amahoro bijanye na COVID-19 mubivuga kwi
ego me je guswara mu gihe kitoroshe kuko ashitse iyo niki kiza cha COVID-19 kimaze umwaka cyisasika inganda kuva gitanguye urabona iki kiza cha COVID ubu kimaze kugera ku bantu barenga miliyoni 190 ku isi bamaze kwandukirwa n'iyo ndwara ya COVID kaba kimaze gusasika inganda zitari zike mu bihugu byinshi urumva ikintu giteye intambamyi nuko ubu ibihugu byose biriko biragerageza ukungene bogerageza ku kwikingira no kugwanya icyo kiza cha COVID ikiza nuko hariho incanjo nyinshi ziriko zirigwa ariko hariho izimaze kwemererwa nk'iza Pfizer BioNTech hamwe n'iya Moderna izo ncanjo rero bakaba bamaze gutangura kuzitanga nko ngaha muri Amerika hariho n'izindi ncanjo ziriko ziratangwa mu bindi bihugu na zone urumva muri icyo gihe ikigoye ni uko by'incanjo ikintu gikomeye ni uko urazi nko kubitigire hariho ibitigiri byinshi cyane cyane nk'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ibihugu cyane cyane nko muri Afurika urazi ibitigiri byaho byashyikirijwe cyane bigishyikirizwa ibitigiri bya COVID-19 byashyikirijwe byari bike ugereranya n'ibyo muri Amerika cyane muri Europe hanyuma nicyo gituma rero nibaza ko ibyo bihugu byamaze gutora incanco babanje gushikiriza incanco aho babona yuko ibitigiri ari binini cyane kugira babanze bagerageze ibyo bitigiri bigabanuka ikintu gikomeye ni uko ibihugu byose byogerageza bikaza bigatanga ibiharuro babandanya baharura neza batanga ibiharuro bikwiye byabo bamaze gushikirwa na COVID-19 hanyuma aho niho icyanjo ziramutse zishika zizoshika abantu benshi bataragwara kandi
yego aravuga ko ivyo by'uko ibihugu bidashaka gusangira izo ncandago n'ibihugu bikenye bizogira ingaruka ku butunzi kandi byamaze kugira ku butunzi ku isi mu kuvuga ko ishyirahamwe azotanga kuyobora mu patariki ya mbere kwezi kwa gatatu OMC rifite uruhara rukomeye muri icyo gikorwa cyo kuronsa incandago mu bihugu bitandukanye byo ku isi ariko aravuga mu byasaba ko hobakumbure uburyo bwo korosha amategeko y'ishyirahamwe OMC bizanye n'amategeko akingira abantu baba batoye ubuhinga bushasha kugira ngo ntibushobore kwiganwa n'abandi batabifitiye uburenganzira ibyo bita la propriété intellectuelle cyangwa ngo bagaha ububasha amashyirahamwe yo mu bihugu bindi nk'ibihugu bikenye bigushobora gukora izo ncandago nk'uko biriko biraba hagati y'isosiyete AstraZeneca n'isosiyete mu Buhindi Serum Institute of India icyo gikorwa kizokorwa
icyo gikorwa ndibaza uko iminsi izogenda kirashobora kuzokoroha ariko ubu kubera hakiri urgence birashobora kuzofata akanya kugira bije mu ngiro ariko ku isi hose barifuza yuko iki kiza cogabanuka cogabanuka aho kiri hose icyo bituma ibihugu biguma bikorana reka no mu gisate cy'ishyirahamwe mpuzamakungu kijejwe amagara y'abantu baguma babandanya bahimiriza ibihugu kuguma babandanya amategeko yo kwirinda korona mu gihe baba bakiririndiriye izi ncanjo ndibaze yuko mu minsi izoza bazoshobora gukorana bagashyikiriza izo ncanjo cyane cyane nk'uko buze kare umugambi yarimwo wa Gavi n'urunani rw'ibihugu harimo ibihugu hakongera hakabamwo ishyirahamwe rijejwe impuzamakungu ry'amagara y'abantu za UNICEF n'izindi bagiye hamwe kugira bashobore gushyikiriza cyane cyane incanco mwisanzwe igihe igirishiramwe byatangura mu mwaka w'2020 byari byo gushikiriza incancu ku bigondo mu bihugu bishe ubushobozi buke ariko ubu rero kubera iyi COVID-19 yateye hakabone ku rucancu bashaka nabone kubera uko rwego rwagaze rusanzweho na CPI n'izindi bashaka gukoresha bafashe gushikiriza izo ncancu zaba zimaze kuboneka bazishikirize n'ibindi bihugu bitaba bifise ubushobozi bwinshi urumva iyo bari inzira nziza ariko ndibaza ko mu minsi za bazotugiriyo ntambwe imbere.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku igenwa ry'umupfasoni akomoka mu gihugu cya Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala kuyobora ishyirahamwe ONC akazoshikira amabanga icyese ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu kuyimirije k'uyu mwaka. Umushingantahe Zeno Nicayenzi kuba ari umupfasoni akomoka muri Afrika mubona aricyo biriko birahindura mubona hariho ikintu kiriko kirahinduka ku byerekeye gushingwa amabanga akomeye ku bapfasoni muri Afrika cyane
muri Afrika abapfasoni bariko barafata ikibanza gikomeye haruyu ego niko OMC ishyirahamwe mpuzamakungu rihuza ibihugu 164 umuntu abirongora yatowe sisamuragwa yatowe atorwa n'abandi atari badaturuka muri Afrika baturukirya nino mu bihugu vyirya nino ashigikirwa ibihugu bikomakomeye bifise ijambo n'ingingo muri iryo shyirahamwe murumva ko atanguye neza ashigikiwe na Biden bashikiye rimwe yaza hirya y'ejo kumbure byari kugora ariko aje uno munsi ashitse rugumye ashitse aronka umukuru w'igihugu cya mbere ku isi no muri urwo rwego rwo kurondera imisabiko ikora Biden yamushyigikiye aho n'ijambo rikomeye yagize ati yewe ndakurondera ko ubuhinga butihinguza umfashe ndagufashe tufashanye turwanye aka kaziri n'ubutumwa n'ibanga rikomeye ribangirwa ingata n'amabuye aremereye ariko arafise inguvu n'indero n'iteka ryatumye bamugomwa ntacyo basana bagira bati uyu niwe yodufashe baramwizeye icya kabiri jewe mbona twokwizera kwazobishobora nuko kera bagira bati iyi miti yatowe iwacu tuzoyigumana bati ebola yateye bati yateye muri Afrika bati yateye Congo yateye muri Guine bati sida yateye bategome ariko umuntu yoraba hirya sida ni sida itera ariko ubu murabe umuntu azi ubwenge w'umutegetsi azi ubwenge nta n'umwe ngira ngo mu bategetsi bazi ubwenge ashobora kuvuga ati jewe naronse umuhamuro nzowuha abana b'iwanje n'abakenyezi b'iwacu n'ab'iwanje njejwe muri iki gihugu ndongoye abandi n'akazi kabo ubu ntibishoboka nta muntu ashobora kuvuga ati jewe ndazitiye ndugaye ubu ntushobora kuzitira ku kaziri naho ugira gute uvuye hanze azokwandukiza uvuye iwawe azokwandukiza abavuye hasi ubu umuntu agomba kurwanya ku kaziri kaziritse kandi karondera agahanga k'umuntu wese ku isi tutakarwanirije hamwe nta n'umwe azokira ubu rero n'ibishasha n'igihe gishasha kirimwo abantu bashasha Biden Ngozi n'abandi cyo ndiyumvira ko uyu mukenyezi ni mushikarugumye iyo nikaba ijambo
yego abyejwe amabanga akomeye ku rwego rwo hejuru ariko hari n'abandi bapfasoni bo muri Afrika barimo bamaze kugira intambwe mubona ari akahe karorero nk'abapfasoni muri Afrika bo mufatira ko bagafatira no kuri abo bandi bakenyezi bo muri Afrika bajejwe amabanga akomeye kandi bakoze ibintu bikomeye byanakomewe amashyi haba muri Afrika no ku isi hari abo tuzi nka Wangari Matai yapfuye yaturuka mu gihugu cya Kenya hari na mupfasoni muri Afrika y'epfo yigeze kuba ari umukenyezi wa Jacob Zuma yaratwaye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ku rwego ngozi hari nabandi batari bake bari no mu bisata by'ubumenyi bukomeye hari mu fasa na va muri Uganda ari muri NASA mubona ko ubu abanyafrika kazi bari ko baraseruka ko benshi baravuga ko ibintu byo muri Afrika kwera imico imico n'imigenzo hari kumbure abagabo bo bakibona ko abagore uruhara rwabo ari kuguma mu nzu mubona hari intambwe ziboneka ziko zigaba umuntu afatiye umukenyezi ngozi okonjo
urabona uyu numuntu aje ku rwego ruhanitse ruriya rwo hejuru kuko OMC iri mu mashira hamwe yego niko akomeye hanyuma rero siwe wenyine raba icegera cy'umukuru wa Afrika icegera cy'umukuru wa Afrika n'umunyarwanda kazi ahagiye ubu aho uyo icegera cy'umukuru wa Afrika ajejwe amabanga akomeye aho ni ku rwego rwa Afrika hariho umunyarwanda kazi akomeye ikiwabo ajejwe OIF ishyirahamwe ry'abavuga igifaransa n'ishyirahamwe rikomeye cyane mu rwego rw'imico n'imigenzo biciye mu rurimi rw'igifaransa n'abantu nk'abo bagatorwa n'abandi bakabagomwa bati urya ni kirangiranwa ahubwo raba ino muri Canada hariho umwana muto w'umurundikazi yitwa Keti n'iby'abandi n'umwuzukuru wa Rugamba Ruganza Bagamba Kamatari n'umwuzukuru wa n'iby'abandi bariya b'ikiganda hari umwigeme yitwa Florence Ngenze Buhoro mwene Ngenze Buhoro umwuzukuru wa Karabona niwajejwe ishyirahamwe Centre Francophone ya Toronto hari Margarita Barangitse arongoye Maison Shalom aba uravye ibintu bakora bikora ibikoringa n'abahinga kandi ukamenga n'ikintu bose si ikigano n'icyamano niryo teka rikomeye nibwo butumwa bukomeye ku Barundi kazi ku Banyafurika kazi n'abakenyezi bose bo ku isi umukenyezi nave hasi yerekana icyo ari cyo yerekana ubuntu bwiwe yerekana ubuhinga bwiwe n'ibintu rwose mbona n'ibishasha nabyo
ntitwibagire n'ubundi murundi kazi afise amabanga akomeye mu ishyirahamwe FIFA rijeje umupira w'amaguru ku isi Lydia Sekera ari mu rwego nshingwabikorwa rw'iryo shyirahamwe
umwuzukuru wa Baranya nkamuzi umuganwa kirangira ibyo byose ntibiva ku giti ibyo byose biva ku iragi iragi ryiza ry'abantu ry'ubuntu ry'ishaka aba bantu ni kirangiranwa kubera amamuko indero base na sekuru indero yo mu Barundi batumye bubaka igihugu none bagiye gufasha kubaka isi yose ibyo ni bishasha ibyo ni byiza ibyo biradutera iteka
tuze kuri Lionel Remesha uyu mufaso ni Ngozi Okonjo Iweala abakandida banyuma bari babiri we n'umupfaso ava mu gihugu cya Korea y'Epfo ku ndwaro yasubiriwe na Joe Biden ngaho indwaro ya Trump hari habaye ikibazo Trump yari yanse gushyigikira uwo mukenyezi ikaba igenwa icyese ry'ubuyobora ishyirahamwe OMC byafashe amezi atari make
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
ubwanyu kuba ariko baratwumviriza bo babibaza igituma Amerika yari yamugwanije hari impamvu mubona ku ntwara ya Trump
Impamvu yo hariko haraba abahiganwa hari gihe bamwe urumva bararaba ibyo umuntu yakoze hanyuma bakabona mu byo umuntu yoba yararanguye ku byo boshigikira ariko urumva uhitamwo arahitamwo arazi ku byo yoba yifuza ariko ndibaza yuko bombi bari bafise ububasha bwo kwitoza gutwara iri shyirahamwe ry'ubucuruzi hama rero ubu ko dufise umukuru w'igihugu mushasha ngaha muri Amerika akaba rero na wene yararavye abo bariko baritoza muri ico kibanza hanyuma ahitamwo uyu mufashoni Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ko ariwe afise ivyo yaranguye bikomeye akabona ariwe yoshikirizwa ico kibanza
hanyuma tugarutse ku kindi kibazo cihutirwa mu bibazo bikomeye umufasoni Ngozi Okonjo-Iweala avuga ko azoshimikira ko uretse COVID hariho ikibazo cerekeye abantu bibaza ishyirahamwe OMC ko naho ryashinzwe mu mwaka w'1995 ko amategeko yaryo yoba ikarata igihe hari abavuga gutyo bakavuga kandi ko iryo shyirahamwe ariko ririkwega kugira ngo rije ku murongo w'ibintu biriko birahindagurika mu butunzi ku isi icyo gikorwa ciwe abavuga gutyo bavuga busema mubona ari byo izo bavuga abanebagura iryo shyirahamwe
ibyo bavuga nibyo kuko isi urabona hataraza n'iki kiza cya COVID hariho ibintu by'ubucuruzi ku isi byari bimaze kuduka cyane mu bihugu byinshi eka no muri Afrika urabona yuko ibihugu byinshi byari bitanguye biratera imbere cyane bizana amahinguriro bikorana n'ibindi bihugu bitangura gutera imbere cyane rwose ego ayo mategeko arifuzwa kusubirwamo bakayiga hanyuma mu isanzwe ya mategeko ya World Trade Organization agashikiranganje b'ibihugu biri muri iryo shyirahamwe barabonana bakaganira ku ukungene bahanahana ibidandazwa bakaganira n'amategeko bariko barashyiraho hagati y'ibihugu byabo hanyuma bakaraba ukungene bumvikana ko bose amategeko bose bokurikiza dusubiye inyuma muri kahise imbere y'uko iryo shyirahamwe World Trade Organization imbere yaho hariho amasezerano yari yarashyizweho mu mwaka w'1997 ya General Agreement on Tariffs and Trade GATT niyo ayo masezerano niyo yazanye iri shyirahamwe rya World Trade Organization ayo masezerano nayo nk'igihe icyo gihe yaba ibihugu byinshi ubu bihari icyo gihe ntibyari bwikukire urumva byaserukiwe n'aba batwara icyo gihe ariko mu nyuma umwaka w'1986 gushika 1994 muri iyo myaka harabaye amanama bita Uruguay Round yabahereye Uruguay niho basubira kunonosora amategeko baravye yaho ibihugu byari bigeze batangura kunonosora amategeko baraba ibicuruzwa byose hanyuma bakagerageza kubyumvikana ko amatagisi babiha cyane bagabanye kungene amategeko y'ukwinjiza ibicuruzwa mu bihugu bimere nk'ibingana hanyuma ariko ibyo rero byarafasha akanya tuvuge nk'iyo nama yamaze hafi imyaka irenga indwi kugira ibihugu 150 icyo gihe bishobore kuja hamwe byumvikane ariko urabona ubu hari ibihugu 164 urumva muri iki gihe rero harabaye ibintu byinshi hariho n'andi manama yabaye Doha Qatar baganira ku bintu by'ibirimwa naho ahantu bishoregwa hanyuma bakaganira eka n'ibintu bikorerwa mu mahinguriro no kumwe bishobora gushoregwa hanze mu bihugu byaba ibihugu bibanye cyangwa ibihugu bya kure na kure urumva ibyo bizoba ari ibintu batatewe gusura kuraba amategeko kuko nk'ubu muri uyu mwaka hariho n'umugambi wa African Continental Free Trade Area wari washyizwe ku mukoro n'abakuru b'ibihugu muri Afurika mu mwaka w'2018 akaba uyu mugambi utanguye kuja mu ngiro muri uyu mwaka urumva hari byinshi bimurindiriye urumva ibikorwa bimurindiriye si bike ni byinshi
hari n'abavuga nyine ko iryo shyirahamwe rifise ibibazo kubera ukutizigirana hagati y'ibihugu bigize iryo shyirahamwe. Ibihugu biratandukanye bifise inyungu zitandukanye kandi birarutanwa ingufu n'ubushobozi n'ubutunzi. Akavuga ko azogerageza guhindura uburyo rero gutacura amatati butunganijwe muri iryo shyirahamwe. Sikikoko kizoba icoroshe ariko umuntu azwi ko azi guhindura ibintu abamuzi naho yaciye nawe nyine aravyivugira aho yaciye hose haba ibanki isi yose haba amabanga yarajejwe mu gihugu ca Nigeria ko ari umuntu adatinya guhindura ibintu abantu bamenyeye yabona ko bitagenda neza murabise ico cizere ko azogerageza guhindura ubwo buryo gutorera gutatura amatati mwishyirahamwe OMC
ndasi cizero ko ashobora kuzofasha kumvikanisha ibihugu bifise amatati no kugerageza kubyorohereza nibaza nk'uko wabivuze afisemo experience nini aho yagiye araca mu mabanga yiwe ndibaza ko ashobora kuzoshobora kubigira no muri ikigokorwa gishasha ashizweho.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga tuko tuvuga kwigenwa ry'umupfasoni akomoka muri Afrika Ngozi Okonjo Iweala akomoka mu gihugu cya Nigeria yagenywe icyese ku munsi wa mbere kuyobora ishyirahamwe rijejwe ubucuruzi ku isi OMC. Nashaka umushinjacyaha Zenon Chenzi ku byerekeye akarere ka Afrika Lionel akavuga ko kashizeho ako karere kuruja n'uruza tantambamyi mu byerekeye ubucuruzi muri Afrika. Muribaza ko ibihugu bya Afrika bishobora kuhabonera karyo bigaseruka ku rubuga mpuzamakungu kuko ibiharuro bitangwa biravuga ko urugero rw'ubucuruzi mu karere ka Afrika ubucuruzi mu makungu ari bice bitatu gusa by'ubucuruzi bwose bubera ku isi ngo rugero rukaba ruri hasi cyane. Muribaza ko ari cyo bizohindura kubera umupfasoni ari hari cyangwa ibintu bizobandanya uko biri cyangwa abanyafrika bo nyine ubwabo ntibazorinzira ko ari wabi bakorera bakoresheje ako karere bazoshobora kubikuramo inyungu.
Jewe ndiyumvira ko ikibazo cya Afrika murabona mu biharuro bavuga ko Afrika ifise bitatu kwijana by'ibidanjazwa byose bishorwa mu makungu gatatu kwijana. Iyumvishe ibihugu bya Afrika ubutunzi buriho kuko bwinshi buva muri Afrika bwinshi ibidanjazwa bigirira kamaro ntangere ibihugu bitari byo muri Afrika biva muri Afrika. Kakao iva muri Afrika, ikawa iva muri Afrika, icyayi kiva muri Afrika, n'ibindi byose byinshi petroli. Iyumvishe ibihugu bya Afrika byovuga biti yemwe imbere y'uko dushora ibyo bintu tubanze twese twumvikane tubiyungurure tubihingure tubihingurire iwacu, kakao iwacu, icyayi iwacu, ibitoro iwacu, ibiti n'ibindi byose maze dushore mu makungu ibihinguye bifite agaciro kari hejuru kubera ko twabihinguriye iwacu byahinguwe n'abahinga b'iwacu byahinguye biciye mu buhinga bwacu n'abacu mu makompanyi arongowe n'abanyafurika. Muri icyo gihe Afurika izoshobora kuduza igice cyayo muri ibi byose bishorwa mu makungu. Imbere yaho murumva ko akazi gakomeye igikorwa gikomeye kiri iwacu guhindura ibyo twahora dukora. Ntugashore icyayi uko wacyamuye, ntugashore ikawa gutyo nyine, kakao, ibitoro. Murabona nka Nigeria, Nigeria irashobora gutunga Afurika nzima mu bitoro. Angola, Algeria, abo bantu bogira bati dushaka guhingura ibitoro iwacu, dushore ibitoro bica bijya mu muduga tuyihingure tuyiyungurure iwacu. Aho rero n'akazi kariko karongerekanya abahinga bariko barakora, abacu ntibategerezwa guhunga Afurika ngo baje mu Buraya gukora, abaganga n'abacu bose n'abacu. Afurika ntishobora gutera imbere mu gihe tarahindura twebwe nyene rwose ngo tuje inama duhindure. Ariko mu guhindura ibintu ububanza guhinduka intwaro muri Afurika, abatwara muri Afurika babandanije uko bari muri uyu mwijima, ntidushobora gutera imbere niyo hoza nde niyo hozi si kukozo tegerezwa guhindura guhinduka mu mutwe mu mitwarire ngene turongo ibihugu ngene tutorwa ngene tujaho igituma dutorwa ivyo nivyo bibanza guhinduka ibi rero ivyo byibanze uyu mufaso naje bazomubwira bati genda uhindura Afrika mu rugo rwego oya uwe waraba ibidanjazwa biva muri Afrika bikajya mu mahanga bibandanije gutya Afrika ntakizovamo badahinduye ngo duhinduke Afrika ngo ihinduke uyu mufasoni murundi kazi azobandanya akore neza ariko abandi nibo bazotera imbere tuba tukaguma hahati duhinduke duhindure intwaro duhindure mu mitwe hanyuma Abanyafrika bagume muri Afrika bafashe muri Afrika bareke guhunga Afrika murabona abantu bita mu ruzi muri Mediterane ntibahunga intwaro yabo abahinga bakimuka abaganga bakimuka bakaja mu Burayi bakaja muri Amerika bakaja mu Bwongereza bakaza muri Canada kuza gutungisha abamaze gutunga ako karwara abanyafrika n'abategetsi ba Afrika katabaje guhera mu mutwe no mu mitima no mu migenzo uyu mufasa azokora ibyo ashoboye azotunganiriza abandi abanyafurika bazoguma ahandi ariko duhinduke ndabyizeye kugira tuzohinduka kuko biragoye
murakoze reka nawe Lionel Remesha kuri icyo kibazo wari kuravuga ko Afurika yashyizeho ako karere kazogirwamo ku rwego rwose rwa Afurika kazogirwamo uruja n'uruza tantambamyi bw'ubucuruzi mwibaza ko hari icyo abanyafurika bazokora kugira nabo bagire igihagararo mu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ubudandaji OMC nivyo umukenyezi akomoka muri Afurika mugabo nk'uko umushingantare zemewe ariko arabivuga we azabajejwe kuzuriza ibihugu byose azabajejwe kubona ko amategeko agenga ubucuruzi ku isi abazoba ariko arakurikizwa ataravye igihugu kanaka canke intara akomokamwo niki abanyafurika bakora kugira bakure inyungu muri iryo shyirahamwe mu gihe ariyoboye uwo mufaso
kuri icyo kibazo African Continental Free Trade Area n'amasezerano akomeye cyane abakuru b'ibihugu bo muri Afurika basinye mu mwaka w'2018 kugira bashobore kongereza ubucuruzi hagati y'ibihugu 55 muri Afurika kandi bakaba bifuza yuko babona yuko uyu mugambi niwaja mu ngiro ugakomera uzotuma ushobora gufasha abantu benshi kuronka akazi kubaho neza kandi igikuru ariko kugira bashikire ivyo bateza kubanza kugabanya amatagisi y'ubucuruzi bibintu bahanahana hagati y'ibihugu nk'ubu dufashe nk'akarorero ejo bundi narumvise yuko umwimbu w'ibigori mu Burundi wabaye mwinshi bariko bararondera amasoko yaho odandaza uyo mwimbu wabaye munini urumva iciza nuko hari nk'uyu mugambi wa African Continental Free Trade Area nk'uyo mwimbu washaka kurondera amasoko haba mu Rwanda muri Tanzania muri Congo cyangwa ibindi bihugu byo muri Afurika reka n'ahandi ariko igikuru nuko ibihugu bishobora koroheraniza cyane cyane abadandaza bakaborohereza abadandaza muri ibyo bihugu byaba tuvuge nk'ubu akarorera abadandaza i Burundi bashobora mu Rwanda cyangwa muri Tanzania muri Kenya kandi batarinze kugira ingorane nka kujya uravye nk'ukungene urudandazwa ruba muri Europe muri ya European Union abantu barishira bakizana bakagenda bakadandaza kwa mu Italiya akaja kudandaza mu Budage cyangwa mu Faransa atangorane bagize atankomanzi kandi hose amategeko akamera nkamwe urumva iyo ntambwe muri Afurika dushoboye kwishika ko bizofasha cyane kuko muri Afurika hariho n'amahinguriro ahari kandi menshi ayo mahinguriro nayo arashobora kuzoca aronka nabone amasoko yaho bashorera ibintu basanzwe bakora ivyo navyo bikazofasha no kuzana abagwiza tunga hari abagwiza tunga benshi nko ngaha muri Amerika kano mu bindi bihugu bakiriye umugambi neza kuko barabona yuko bashobora nabone kuzanamwo amahinguriro muri Afurika canke bakazana imitahe yabo bakayishyira mu mahinguriro asanzwe ari muri Afurika kugira bashobore kongereza umwimbu bashikira amasoko menshi urumva uyo mugambi wa African Continental Free Trade Area ni umugambi mwiza cyane ariko imigambi nk'iyi minini ihuza hamwe ibihugu byinshi bidafise ubushobozi umwe arashobora kubamwo amatati ibihugu bimwe bikavuga yuko bataronse inyungu nk'abandi ugereranya bivuye kuri uyu mugambi African Continental Free Trade Area. Urumva ni umugambi mu mvugo ni umugambi mwiza, hageze mu ngiro hari igihe hagira ibihugu bishobora kubona yuko hariho industry zoba ziriko zirahomba bagashaka kuzikingira. Aho rero niho ishyirahamwe rya World Trade Organization rizoshobora kubafasha bariko barashyira uyu mugambi mu ngiro, kugira haramutse habaye amatati babafashe kubumvikanisha, hanyuma uyu mugambi ubandanye nk'uko bawushyize ku mikono.
Mu bindi bibazo azobahanganye navyo umupfasoni Ngozi Okonjo Iweala, harimwo amatati akomeye y'ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa, hariyo ntambara y'ubudandaji cyane cyane yari ikomeye na cyane ku ndwaro yari imbere y'indwaro y'ubu ya Joe Biden, akaba bavuga ko ari muri cyo gisata izo ntambara z'ubudandaji aho ishyirahamwe OMC ryagize ibibazo kugira ngo rigire ingaruka rigire icyo kitse ko kiboneka mu kubitorera inyishu. Agabivitegereza ukuntu bamuzi ko azogerageza gutuma ivyo bihugu bigerageza kuja hamwe bigatorera inyishu ivyo bibazo, hari nk'akarorero mu matati ajanye matagisi yashizwe ku bidandazwa hagati y'ibyo bihugu bibiri. Amerika yashize ku bidandazwa bivuye mu Bushinwa, Ubushinwa bukitwara muri iryo shyirahamwe OMC mu mwaka uheze. Ishyirahamwe OMC ryarafashe ingingo kuri ayo matati, ibyo bihugu bibiri byituye iryo shyirahamwe bifata ingingo itasimishije Amerika ko Amerika ntiyatsinze muri urwo rubanza. Mugabe ikibazo kihari ni ugushyira mu ngiro ingingo ziba zifashwe n'ishyirahamwe OMC kujya bihugu by'ibihangange bifite igihagararo gikomeye, niyo bitsinzwe ntibishaka kubahiriza ingingo zafashwe n'ishyirahamwe OMC. Icyo ni kizoba ikibazo kizobandanya gukomera ku buyobozi bw'umupfasoni Ngozi Okonjo.
Ego, ikibazo c'amatati mu by'ubucuruzi hagati na Amerika n'Ubushinwa ni ikibazo kigoye kitoroshe kandi azoshobora kuraba akaciga, ariko ndizeye yuko experience afise azoshobora gufasha. Ariko ni kibazo kitoroshe, urazi ukungene habaye ingorane mu by'ubucuruzi, hariho ibintu byinshi haba mu bya intellectual property, hakaba mu byo amakompanyi yobaronka amafaranga ya leta cyane cyane nko mu Bushinwa bashyiramo amafaranga mu makompanyi bigatuma ibyo bakora bigurishwa amahera make. Hari ibintu byinshi bitoroshe bituma ibihugu biteza kuja hamwe bakabyuzuriza. Ego, mu mwaka uheze bari bafashe itegeko bavuga yuko Amerika yari yadugije amategeko ku buzoza mu Bushinwa batarenze kuraba ugereranije n'amategeko ya ibindi bihugu. Ariko icyo kibazo ni ikibazo kigoye, ariko bazociga n'ubu babandanya baganira ibihugu uko ari vyompi bizoguma biganira bishyira imbere inyungu zabyo. Ndibaza rero yuko uyu mugambi wa World Trade Organization wowo iciza n'uko bazana ikibanza gifasha ibihugu kuvyuzuriza, hanyuma ndibaza yuko bazoshobora kuzuriza Amerika n'Ubushinwa muri ayo matati yari yarabaye mu bintu by'ubucuruzi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Sanga. Mushinga nari zeno ni cyenze kuri ico kibazo nyene cuko ingingo zifashwe n'ishyirahamwe OMC kenshi ku bihugu by'ibihangange nta matati y'ubudandaji aba ari hagati ya Amerika n'Ubushinwa zidashyirwa mu ngiro n'ibyo bihugu bikomakomeye. Ni ikibazo gikomeye n'intambamyi ikomeye umupfasoni Ngozi Okonjo Iweala aravuga ko azocicarira. Mubona ari ikikorwa kizokoroha guhindura ku bintu bimeze ku bihugu bifite izo nyungu bifite n'igihagararo gikomeye, bibona ko kumbure niyo bitaronse intsinzi mu matati abagiye imbere y'ubwo rwego bitabishyira mu ngiro. Ikibazo mubona azoshobora canke ntibyoroshe?
Yaba byoroshe bari kubituma umwana, niko tubivuga mu Kirundi, ibyoroshe babituma umwana ibigumye bakabituma rusiti bigumye aho. Ariko rusiti bigumye hari aho asita akumva hageza, ntawugeza kubura aho yifuza ariko nuko bimenya ibyo singene biteye ibihugu bikuru bikuru bikomakomeye ku isi kimwe cyose kirondera inyungu yacyo abashinwa barondera inyungu yabo abanyamerika gutyo n'abandi inyungu ariko haragera igihe navyo bikenera umuhuza n'uyu rero uyu ikizomworohera nuko ubu ibintu byafashe iyindi ntumbero ubushinwa kera ntibwari bukomeye nk'ubu uburaya kera bwari bukomeye kurusha ubu amerika y'ubu ego niko iracyakomeye ariko urabona ubushinwa buri ko burayisugereza rwose ndetse harabavuga ko ubushinwa mu myaka itarenga cumi ubushinwa ari bwo buzoba buri imbere ya amerika muri iki gisata cy'ubutunzi maze rero muri icyo gihe ibihangange bibiri uwa mbere n'uwa kabiri zogerageza ko uyu mufasoni abagirira akamaro kurusha urya wundi abafasha kurwanya urya iki nacyo kitimfasha kurwanya abashinwa batimfasha kurwanya amerika n'abandi ibyo ntibisanzwe igihe turimo kandi amashyirahamwe menshi mpuzamakungu afite icyo kibazo kimwe cyose ku ruhande rwacyo mu gihe babonye naka arongoye ishyirahamwe ataborohereje baramuzirika bakamuburagiza cyangwa bakabivamo nk'ibi byabaye kuri Trump icyo ni ikibazo ubu gikomeye kandi ngira ngo nabo nyine bagiye kwegerana kuko ubushinwa bwinjiye mu kibanza cya mbere mu by'ukuri amerika igiye koroha igiye kwiyoroshya kugira ngo nayo ibandanye ihema erega ibintu byahindutse erega ibyari ejo ntibikiri uno munsi ejo ntihari mu minwe ya amerika ntihari mu minwe y'abashinwa na afurika kumbure iri kwiraza naho igifise ibibazo bikomakomeye isi yahindutse ngira ngo n'ibyo bizohinduka kandi uwo mukenyezi icya mbere jewe niyumvira ko kizomworohera nuko ubu ibihugu byose byahinduye isura cyane cyane muri ibiri by'ubutunzi bizomworohera
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
ikibazo gikomeye nuko mwishyirahamwe OMC ingingo ziteza gufatwa ibihugu byose byumvikanye uko birigize 164 aho kuba ibihugu byinshi muri ibyo bifashe ingingo ariyo yofatirwa ko icyo ni ikintu kitoroshe tubako turavuga havuyemo igihugu kimwe muri ibyo bikomakomeye nticemere ingingo zigomba gufatwa zose bica bihagarara izo ngingo zari gufatwa muri iryo shyirahamwe n'ikindi kintu azo kwicarira mbona ari ikintu gikomeye cyo guhindura kugira ngo ntibibafatire ku ibihugu byose bibanza kumvikana uko bigize iryo shyirahamwe OMC Lionel
yego iyo ngingo yuko ibihugu byose bitezwa kumvikana ni uko bari barabishyize mu mateka ariko bashoboye guhindura ayo mategeko bakatuma bagira ibihugu naho byo ari bibiri kuri bitatu bakemera ko bohindura amategeko nka gutyo byofasha gatoyi kuko kugira ibihugu byose bishoboreye guhuza bikwemera ku nyungu n'ibintu bifata imyaka myinshi uravye nk'inama ya Uruguay Round bariko barasubiramwo ivy'ubucuruzi ni inama yabaye imyaka irenga indwi baguma bumvikana bagerageza kumvikana ariko urumva kwera muri iyi myaka hari ibintu byinshi binyaruka nuko iki kiza cha COVID cyagabanije umurindi ibihugu byinshi byari bifise ariko nicyahera byoba byiza basuye kuraba ukungene hageze amategeko baturinda kurindira ibihugu byose ko byemera ariko bakumvikana ko bagahindura n'itegeko bakavuga igitigiri cyo gitoyi kuri ico gisanzweho.
Usiganize no ni cyenzi umufasoni Ngozi Okonjo Iweala arazwi ngo kwa umuntu akomeye cyane afise ubuhinga bukomeye mu byerekeye ibiganiro kugira ngo ashike kuco ashaka gushika ko mu migambi ari kariha harimo abona ko ubucuruzi bukwiye kugira uruhara rukomeye mu gukura abantu mu bukene mu bice bitandukanye byo ku isi. Murafise icyizere ko ibyo ari bintu azoshika ko kubera afise ubwo buhinga bukomeye bwo kuganira yagize uruhara rukomeye igihe yamushikanagajwe ikigega muri Nigeria gutuma Nigeria amadeni yari ifitiye ya Club de Paris afutwa y'imiliyaridi itari mike afutwa mu mwaka w'2005 biribonekeza ko afise ubuhinga bwo kuganira agashobora kumvisha abantu no mu biganiro bikomeye bagashika ku byo bashaka gushika ko muri baza ko azogerageza gufasha muri uwo mugambi yishinze umwe muri iyo migambi ubutuma ubutunzi bufasha abantu mu bihugu bikenye bava mu bukene.
Rwose uyo mufasoni ndakeka ko arabishoboye uwe muhinga tihinguz ariko tukamenya tukibuka ko hari bihugu bishaka kwigungira ko itunga ry'isi ryose rikabiryabo bakaba ari bo bunguka abandi bagakena maze rero ibihugu bindi ngivyemere ko byoba berekeza ariko umufasoni azobishobora arabishoboye abategetsi bo ku isi nabo nibumve ko ari neza ya bose ikintu bita umwe wese aronka inyungu ntihagire uhomba ngo hahomboke bamwe hahombe bamwe bamwe bahomba abamye bahomba abamye babomboka bamye itunga ryabo ryame ribomboka icyo kintu abantu bategeka ku isi babyumve ko atanyungu yabo irimwo mu gihe biziziye itunga ry'isi ryose ntibame baronka inyungu bonyine ni bumve ko ari neza yabo ndetse ko n'utwo duhugu dutoye n'ibyo bihugu bito bito bose boronka inyungu bose bakaduga burya ukona isi ibice binini 2/3 by'isi biri mu bukene dukeyi turiko turinjiza itunga ritagira uko ringana abo bantu bariko bariyimbira biyumvira ko bariko barunguka nta muntu asomera induru ivuga nta muntu ashobora kuvuga ati jewe mfise urudarungana gutyo abandi baragatwagwa n'inzara ibyo si byo nta muntu azi ubwenge azi neza yiwe y'igihugu ciwe n'abana be n'abuzukuru bazoza bazoza ejo ataraba hirya ya hirya y'ejo ati nkorere ego niko uwanje ariko n'uwundi azasangire n'uwanje
ego
bose babonere bose baduge bose bunguke bose barime bunguka ntihagire bamwe bamari banyagupfa abandi ari banyagukira icyo cyumviro ndazi ko kiri hose henshi nibyo mbere byatugejeje aha nuko abantu batarabi buzimu ngo baje ibuntu nabo ibyo bihangange byo ku isi ntibirumva ko isi izokira mu gihe twese tuzoba dukora twunguka uyuyungura uyuyungura uyu uyashora iki agishorera uyu nzira nziza inoze ihita igana kazoza nuko twese twokunguka mwese agakora yunguka aduga 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 aduza abandi bose bakadugira rimwe ariko niko ntabangana
mugabo
ntabenyagukira nanyagupfa.
Mukurangiza Lionel mufasoni Ngozi Okonjo Iweala abavuga ko kumbure atamenyereye ibyerekeye ubucuruzi bijyanye n'igisata cy'ubucuruzi ubucuruzi ku isi kuko yize ibyerekeye ubutunzi iterambere mu butunzi ariko akavuga ati sivyo sivyo naho nize ivyerekeye ubutunzi ndazi ibijanye n'ubudandaje ko birajana avuga ko abimegere navyo nyene atari kibazo akabavuga ko ibibazo azohangana navyo mwishira hamwe OMC ari byinshi kandi bitoroshe mugango atacyovuga ko bidashobora kurengerwa yabivuze mu cyongereza ngo azogerageza guhindura ngo to reform the unreformable abuga bijyo shira hamwe bitoroshe ngo twacyo turavuga rimwe ibihugu bifite ingufu zitandukanye bifite inyungu zitandukanye ariko ico cizere kiwe asanzwe azikwa umuntu yamani cizere mu bintu byose aba ari karakora naho yabigoye kizomufasha cika ku byo arondera gushikako
ego nivyo icizere hajya nico cama ari kintu gikomeye cyane 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 nk'umuntu afise experience yiwe nka Dr. Ngozi Okonjo Iweala urabona experience azanye nawe afise experience nini yarakoze mu banki yisi yose kandi yarafise amabanga akomeye muri iyo banki kandi urumva yakoze mu bintu byinshi yakoranye n'ibihugu urani banki yisi yose ikorana n'ibihugu byinshi hanyuma hamwe n'ayandi ba organization urumva nko ku rwego kugira ama negotiation amanama kuraba ibintu by'amategeko guhindura amategeko kuganira n'ibihugu kuganiriza ibihugu iyo experience afise ni nyinshi kandi niyo ikemewe cyane cyane nko muri iri shyirahamwe ry'ubucuruzi rya World Trade Organization urumva nk'uko yabivuze hari ibyo ashobora kuzogerageza kuzana ibihugu hamwe bakumvikana ko bakagira ibyo bahindura kubishoboka kubera amategeko rero nk'uko twabiganiriye kare ibihugu byose bifishemo inyungu urumva amategeko yose kugira bayahindure ni ibintu bitoroshe kuko ibihugu bisubira kuyumvikana ko urumva bica bizanamo na politike ariko ibyo iyo politike nayo ayifisemo experience nk'uko yabikozemo kuva na kera hanyuma iyo experience rero bizomufasha cyane gituma rero nicyo cizero rero afise cyo gukora akazi urumva ni ibintu byiza cyane turibaza yuko akazi azokora azaba ari kazi keza kandi turamukeje turanamwifurije akazi kazomera neza
murakoze bari abatumire umushinga ndahaheze none cyanzi muhinga mpanuzura jambo mu bibazo bya politiki ubutunzi n'iterambere ari mu gisagara cya Toronto muri Canada na Lionel Lemesha yigisha ibyerekeye ubucuruzi mu makungu yigisha kuri kaminuza International Alliant University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika hari mu kiganiro muri sanga turako turavuga ku igenwa ry'umupfasoni Ngozi Okonjo Iweala mu mabanga yo kuyobora ishyirahamwe OMC ijejwe ubudandaji ku isi ivyo amakunga mwiteze ko na cyane cyane akareta Afrika hamwe n'ibibazo ashobora kuzobahanganye navyo muri ayo mabanga yiwe turabashimiye batumire murakoze cyane
urakagira amahoro urakagira umugisha cyewe watumye mvugana n'umurundi wangiriye neza cyane
Radio rya Amerika yabaye ikisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye ikisubizo cyacu mugukerera igihugu cy'Uburundi yabaye ikisubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikisubizo cyacu.